kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti wakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sa gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vya nomwanya
baratendeka udafise uburyo bwo gutendeka kagira ikintu bitiyinza bagasobekiranya ibigori kugira ntibibungwe ibindi bakiba bishira mu ntunze mu mihanga n'intete babihurunguye.
Uyu ni umwe mu barimyi wo mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi avuga ko naho umwimbu w'uno mwaka wabaye mwiza bagifise ikibazo cyo kubika ibyo bimbuye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abe hagufi ya maradiyo yanyu hagataho mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi wa gatandatu inkuba yishe abantu 16 ikomeretsa 140 ido nido ni mu Kanyisasa. Nongini ndabahi ikaze ndanabipfuriza uwa Mungu mwiza nshuti bakunzi. Abantu 16 barahitanywe n'inkuba yakubise isengero ry'abadventiste bo ku munsi w'Imana riherereye majepfo y'u Rwanda kuno wa gatandatu. Bwana Habitegeko François arongoye akarere ka Nyaruguru kabarizwamo iryo shengero yabyitorokanizo ry'amakuru kuri uno wa Mungu y'abafaransa AFP ko abagera ku 140 ari bo bakomerekejwe n'iyo nkuru. Ubutegetsi bwo mu karere ka Nyaruguru bwabandanije ubwitorokanizo y'amakuru y'abafaransa Fanasa AFP ko ku munsi wa gatanu muri ako karere nyene impanuka nk'iyo yari yakomerekeje abanyeshuri 18 yicamwo umwe. Inyuma yaho kuno wa gatandatu umunyamabanga wa Amerika Deje Migenderanire ahagarikiye gahunda ziwe na Nairobi kubera ingwara yasubiye kubandanya bimwe mu bikorwa yari yategekanije gukora kuri uno munsi wa Mungu. Ibindi kuri nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza.
Steve Goldstein arabijanye n'imigenderanire mu biro by'umunyamahanga wa Amerika ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabwiye itangazamakuru ko Tillerson yorohewe kandi gahunda yari yahagaritse azibandanya kuri uyu w'Imana. Goldstein yasiguye ko uburwayi bwa Alex Tillerson yagize bwatewe ahanini n'uburuhe bwinshi yagize aho yari akora ku bintu bihambaye mu minsi iheze harimo ikibazo cya Korea ya Ruguru. Bimwe mu byo yaratekanije gukora muri Kenya yabihevye ibindi nabyo byasubitswe ariko bizokorwa imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe kuri uyu wa mbere. Mu bikorwa byigijwe inyuma harimo kuja aho za ambasade ya Amerika i Nairobi hatewe n'abihevye umwaka w'1998. Ibindi Tillerson atekanya gukora ni ukubonana na Monica Juma umushikiranganji w'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu bagasangira iruhande yo kuvugana iby'akazi. Yateguye kandi guhura n'abakozi ba ambasade ya Amerika i Nairobi. Azonagendera kandi kigo cyitwa PEPFAR kigwanya SIDA ku mugabane wa Afrika giterwa inkunga na Amerika. Umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire yashitse muri Kenya ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Yaraje ava mu bihugu bya Ethiopia na Djibouti. Avuye muri Kenya azobandaniza urugendo rwiwe muri Chad na Nigeria. Agishika muri Kenya yavuze ko yishimiye kubona Perezida Kenyatta n'umunyepolitike yagwanya ubutegetsi Raila Odinga bemeye gushyira ku ruhande ibibatandukanya no kubaka igihugu cya Kenya. Ariko kandi yanamenyesheje ko yifuza kubona imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Kenya na Amerika itera imbere kurusha uguhanahana ibidandazwa bikiyongera. Agitangura urugendo rwiwe rwa mbere yagize ku mugabane wa Afurika ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko turarangiza, Rex Tillerson yari yavuze ko azanye miliyoni 533 z'amadolari y'Abanyamerika ziyongera ku y'Amerika yari isanzwe itanga mu gisata cyo kurwanya inzara yatewe n'intambara n'indyane mu bihugu bya Somalia, Ethiopia, Sudani y'Epfo hamwe n'ikiyaya c'ikiyaga Chade. Yemeje kandi ko myaka 12 iri imbere Amerika izotanga umunyaga nkuba ku miliyoni 300 z'Abanyafurika n'imiburi iburi biciye mu gufashanya na leta n'abikorera utwabo. Eroje uri Kaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura barimye bo mu ntara ya Rumonge mu Burundi barashimye ukunge no mwimbo w'ibiterwa mbumba rugo wagenze no mwaka ariko amakenga ni yose kuko ngo uwo mwimbo ushobora kubapfana ubusa ni mu gihe badafise ingene babika uwo mwinshi baronse menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rumonge Christine Munezero aradusigurira
Munana ya Rumonge imu umano kubushiri urengira zuba guburundi umwimbu w'ibiterwa wagenze neza. Marisero umurimyi wo mu Kigwena avuga ko ugeranije n'irimo riherutse ryabangamiwe n'uruzuba umwimbu w'ubu wagenze neza na cyane cyane umwimbu w'ibigori. Naho umwimbu wagenze neza muri zone Minago imyumbati ayina y'abanyagihugu bahora bikora ko yaratewe n'ingwara nk'uko bivugwa na Perpetua umubyeyi w'abana batatu akizera ko azofashwa n'umwimbu imbu wageze neza mu yandi mazone
aha mu Minago ikintu twimbura novuga nti ni njya zihaba zitwa uko ziboneka ni imyumbati nayo yeze kenshi yera muci harabasoroma bakagira bagaca banikira hageze ku mutasoro rero harabagurisha hari n'ubu bavuga ati kubera ari yo njya yinimbo akayibika akazojera akoresha bukebuke no kugwara iharateye ingwara umbere bikoti umuntu akwa yagiteye ni kwa kirandura na myumbatisha we yoshobora kubaho ngo yokononekara
mu gihe abatari bake muri mwebwe musanzwe mutayobewe yuko ibigori canke umutima w'ibigori atari imfungurwa ihurumbirwa cyane muri yo ntara ya Rumonge umurimyi Marisero avuga ko aho babaye bariko barimenyereza iyo mfungurwa
ubu basike byumva mu cyane gusonze mu mugamba ariko kare ubucunze n'abana ntibafungura akababonye ubududu ubu nibwo nyene ubu nk'ubukari bw'ubududu ubu ntibageza ubu bajye bw'ubusenge bw'intoze bw'ibigori ubuteza kuryoha nyene kuko nyaho budafise imboga zikwiye ntizikosoma nk'ubusenge dufate ubukari bw'ubugori nyaho burara mu gatondo rosa gasosi abana barakarya
Abere ndayishimiye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge avuga ko muri iki gihe igiterwa cy'umwumbati catewe n'ingwara abanyarumonge batazokwicwa n'inzara kubwiwe ntibazoteba kumenyera gufungura ibigori
ego nk'uko mubivuze aha turi mu gice cy'imbo muri iki gice cy'imbo rero benshi barakunda ifu y'imyumbati ariko rero ntikivuze ko nifu y'ibigori iyo ibonetse bayikunda nk'ubu twebwe turagerageza tukabaza abari ku rubuga hirya no hino baratubwira yuko benshi bamaze kwijukira ifu y'ibigori kuko nico gituma ubona banabirima cyane aha mu gatasi ubu rero baramaze kubyijukira kubirya kubera ibyo twagiye tubabwira yuko gukunda ifu y'ibigori ari ikintu kiza n'inguvu gituma abantu bakomera
ayo makuru yuko umunyumbu wabaye mwiza yarashikiriye n'ubushikiranganje bw'ubunimwe n'ubworozi Deo Gide Rurema mu rugendo yatunganije kugira ngo yibonere uko irima ry'agatasi ryagenze umushikiranganje Deo Gide Rurema avuga ko yasanze umwimbu muri rusange wagenze neza
umushikiranganje bw'ubunimwe n'ubworozi ibyo twashikirije byarerekanye ko umwimbu ari mwiza mu bice byose by'igihugu twarishimiye kubona ingene abakozi bakuru ba leta abikorera utwabo kugwaruka abarimyi bose bijukiye uburimyi bisunze imigambi ngendekwa ko ubushikiranganje uburimyi n'ubworozi nayo ikabijanye no kongereza umwimbu kuwushingura no kuwuhingura ibigega rusange cyo gushingura umwimbu w'umuceri ibiraya ibigori biruzuye kandi bose bataraheza kwimbura
icyo bigega rusange bivugwa mu ntara ya Rumonge ntibirahashika uno murimyi avuga ko kugira ngo bashingure umwimbu wabo w'ibigori wagenze neza abenshi babimanika ku rusenge abandi bakubaka ibigega nk'uko bivugwa n'uno murimyi
umwimbu wabaye mwinshi baratendeka udafise uburyo bwo gutendeka nkagira ikintu bitiyinza bagasobe kiranya ibigori kugira ntibibungwe ibindi bati babishira mu ntunze mu mihanga ari ntete babihorongwe ubu rero no budafise kigega oya hari gihe wasetse mu gisusa bishobora gusanga byabunzwe mugabo ntibibungwa byose udukoko nyine batwite ibungwe ututangura kubona aho wabitendetse bitangira gukorona kugera uko nabaca babikingira bacha bafata bakabihurungura iyo mpungu ibimaze kubononeka bacha babikubisha asa koperative nisa niyahagaze kuko n'inzira irakoswe n'abayikoremo barabahagaritse
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bagwa kuyo mugambi w'ibigega rusangi abanyagihugu baheza bakabikamo umwimbu wabo utarashikaho mu ntara ya Rumonge aho mwene je ibigega rusangi bimaze gushingwa abarimyi eka mbere n'abajejwe gukurikirana uburimyi barashima ko bifasha kuziganya no kubika neza umwimbu ku neza abanyagihugu aho bivugwa ni nko mu ntara ya Kirundo hari hakunze guterwa n'inzara umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba yarashimye kubona mu ntara nka Ruyigi na Rutana yasanze muri ibyo bigega rusangi umwimbu w'agatasi gaheruka ukimeze neza mu Rumonge Chris Munezero ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,300,220 KLOS 15,300,675 na KLOS 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,180 na KLOS 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,466 na KLOS 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi itandukanye mu kiganiro muri isanga twarayihaye twarahebeye bamwe n'abandi ku munsi wa Mungu turaganira cyane n'urwaruka uno munsi rero umugenzi wa Joriane Itangishaka yari yabatumiriye umushinga na yitwa Patrice Ntafatiro yakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi harimo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu Patrice Ntafatiro avuga ko inyenyeri ziri mu ibendera ry'u Burundi zicuramye kandi zikwiye gukosogwa yabigarutse ko mu kiganiro muri sanga mukanya na mgenzi wacu Oriana Itangishaka muri ico kiganiro Patrice Ntafatiro yatanguye yivugwa ariwe
jewe rero nitwa Ntafatiro Patrice nkuko meje kubivuga ndu murundi navukiye ku mutumba muremera muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega jewe ndu mutimbo muvuzi w'ingoma ndu mutimbo kama kubera namuka mu muryango w'abakimbo kama hanyuma nkaba amashure nayize mu Giheta hanyuma mbandanije igatara mu Kayanza hanyuma mpava mpereza mu Rusengo mu ndome mu byigwa by'amayagwa hanyuma mvuyeyo nca ngenda mu seminari nkuru hanyuma sinabandanije mu seminari nkuru mpava ndigisha igitega hanyuma mpava nja muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amayagwa y'igifaransa hanyuma mpava mvaho nca mpavanza ino yotawa mu 2001 nari nje kuvuga ingoma ino hanyuma rero nca mbandanya amayagwa y'igifaransa niyo nanonosoye muri kaminuza yotawa mu majya mu make ikirundi mvuga nico nize nk'abandi bose gushaka mwaka w'13 nta bundi bumenyi narondeye bw'ikirundi nagumye ku byo nize gushaka mu 13 mugabo igituma jewe nahavuye mfata umugambi wo kurondera ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi nuko jewe je narindushe je narindushe kubera iki ukuyemo abigisha bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu nize mu gataba ku mutumba wa Rutegama mu Giheta abandi bigisha bose banyigishije ikirundi wamengana bacangero wamengana igihano kuburyo rero nta mwigisha n'umwe wundi yasubiye kunkundisha ikirundi nta mwigisha numwe yasubiye kumenya ko amayagwa y'ikirundo ari amayagwa akomeye meza nta muntu numwe yigeze umwigisha yigeze kunyereka ko dukwiye kugira amahiganwa ngo rutere imbere gusumba kukaba nkako igatara no mu rusengo warasanga hari hamahiganwa mu cyongereza hari hamahiganwa mu faransa mugabo ntitwigeze tugira amahiganwa y'ikirundi ngo turabe uwo bazi kuvuga neza gusumba abandi ibyo renkagira nti ndiko ndakwiza imyaka 50 none ko hari ubumenyi mfise ubwo bumenyi ndabupfane ikandaba ingene nogerageza awugaruka rubimenye rumenye ubwo bumenyi nabandi batabizi babimenye hanyuma rero jewe nakuze ndi umuntu abaza abashinga ntahe abantu babagaba abantu bose bansumva uwo mbonye wese n'umuntu agasaziye uwo mbonye wese ashobora kunyungura ikintu ndamwicara iruhande tukavugana nkamubaza ibibazo akambwira aricyo gituma rero byinshi usanga nzi kubera umuntu wese mbona anduta hari icyo namubaza kugira ngo ndabe icyo nzoterera simere abigisha nabonye
nkuko bivuze muri icyo kiganiro cyawe bakwita sogokuru nawe kumbure ku myaka yawe urashobora kugira icyo uterereye kugwaruka ni nayo mpamvu twafashe akanya kugira tugutumire ushobore kuganira nabo no munsi dusubiriye ku cyumviro cyawe cy'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi canke idarapo mu gutangura twukoresha ijambo ibendera canke idarapo wari dusigurira ibyo bibiri bitandukaniye he kuba bakiri bato canke kuba batazi neza itandukaniro ryavyo
murakoze ayo majambo abiri yose ya mu kamuri mu gifaransa ibendera ni banderole bahinduye abarundi bagita ibendera nyene idarapo naryo ni gifaransa nyene bivuga drapo barahinduye je kuganga ingo no vuga nti ni gitambara ndanga Burundi cyane igitabu ndanga Burundi ku gitabu kivuye mu mpuzu batabuye kimeze nk'igitambara tugirageje kwiyamamura igifaransa tukahanka kuvuga idarapo cyangwa ibendera kuvuga igitambara kiranga Burundi cyangwa igitabu cy'u Burundi niko no bivuga yego
ariko kubera benshi batazi iyo jambo cyangwa batarimenyereye kumbure twukoresha ibendera
yego kubera byaramaze kwemegwa rivugwa na benshi rizwi n'abarundi bose ibendera ni byiza ko rivugwa n'idarapo birakwiye kujya kuvugwa
yego cyane kino ni kiganiro kijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine turaza kuba hakaryo ko gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ariko mbere yaho ibendera ry'igihugu cy'u Burundi dufise uyu munsi mu ncamake byagenze gute ryavuye hehe tugerageje gusubira inyuma muri kahise
mu majambo make cyane kubera nagize ibiganiro bibiri bishikane minota 60 ngomba ngerageze mu kanya gato nuko Uburundi buri ku ntwaro ya cami yego mugabo ukaba bujunjaritswe n'ububirigi bwaducura kufuni na buhoro Uburundi bwari bufise ibendera ry'ububirigi hanyuma rero haragera igihe tugomba kwishyira no kwizana Afrika y'ububirigi bwasaba ko Uburundi bworonka ibendera ry'Uburundi abambinyagiye bambwiye ko ababirigi bahaye Uburundi iminsi 30 irenga ntirenguke ngo Uburundi bube bwaronze ibendera ry'Uburundi hanyuma rero hakaba umugambi w'abadasigana iprona wari urongowe na n'umugana atari umugani Ludoviko rwa Gasore hanyuma akaba yari afite igisongerezi gikuru akaba ari Mirerekano Paul Mirerekano niho baca bagenda mu giheta hari ishure ry'imyuga n'ubugenegene ryari rongowe n'umupatiri yitwa Boccaccio Giuseppe Boccaccio mugabo mu giheta twari tumwita Boccacci kubera iryo shure ryari rikomeye rwose niryo ryari nk'abantu b'abahinga nibo babumba ibintu umwami agomba guha abantu bagendeye Burundi hanyuma rero baca baravuga yuko bakeneye ibendera ry'u Burundi haca barishiganwa habaye ihiganwa rero haraba umuntu akomeye rwose mu Burundi yitwa Ndikumana Zakari mwene Ndoyaha se yitwa Ndoyaha bamuka ku mutumba kibogoye hanyuma rero uwo Ndoyaha yari umuntu aciye ubwenge rwose yize muri iryo shure yari yaranahejeje wewe yize muri iryo shure ry'ubumenyi n'imyuga hanyuma rero werera icyo yakoze ni iki yarabumbye aharengo mba kukerira barundi bose bibaza ko ibendera ry'u Burundi ntango rya chapke oya ibendera ry'u Burundi ryarabumbwe imbere y'igihe byabumbwe nka kujya kwintuze kujya kwa kwibishusho byinzi ari umusaraba ku bagatolika cyane umudari cyane kingorongoro hanyuma rero aribumba gute aribumba rifise umuzingi hagati hari inyenyeri zitatu z'imigongo itanu inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru na burya bundi rero bwo burya bupande kame kari hejuru akandi hirya akandi hirya kandi hasi hanyuma rero nuko niko niko yarikoze ubwa mbere mu 1959 hanyuma rero basanga hari ingorane byo bende ajya difisi ingorane
muri
foromedikano
mu ngorane ntaguciyemwo mu ngorane basanze ririmwo tugerageje kukuja imbere gato ni n'iryo ni harimo n'iryo kosa uvuga ko ririmwo nubu uwo tubwira iryo kosa rihari muri make ubu turiraba ibendera nirihe byagenze gute
ingere byagenze nguko nuko ikambarere ko naringeze ingorane yiriho nuko mirerekano nagwa gasore yamubwiye bati bagarutse mu gihe tamubwira bati iri darapo nitwarishira ku gitambara inzogura kumanika none kugira ngo umuntu ntamenye ko aricurite bizogenda gute buno nyere rero ndi kumana wa ndoyaha acapa ishaka mu gice cy'ububamfu cy'ibendera ry'u Burundi inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru ikosa rero ririho n'ubu nuko inyenyeri imwe iri hejuru kandi ikaba ifite imigongo itandatu hari n'amakosa abaye abiri inyenyeri zibiri ubu zikaba hasi kandi ku ibendera ryabumbwe na Ndikumana wa Ndoyaha inyenyeri zibiri ziri hejuru izo nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana amaso abiri y'intare intare ko n'igikoko ndangaburundi inyenyeri nayo iri hasi imwe ikerekana umunwa mugabo ugiye kure inyenyeri iyo imwe iri hasi niyo yerekana imana izi nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana umwami n'uburundi aricyo kivugo cy'u Burundi cya mbere na mbere
no kuvuga yuko zicuritse
riracuritse rwose ryakwiye gucurugwa
none wazicuritse ninde impamvu yari iyi
aho rero aho ndashitse mu gihe cy'amezi 1966 Michel Micombero arafata igihugu arakura arakombora intwaro ya cami yaciye asaba ko haba abanyabugenegene ko bomubwira ibendera rikwiye kumanikwa ibyo bendera rikwiye kumanikwa rero bamweretse ryo kwa Ndoyaha biriko n'inyenyeri iryo darapo ryaramanitswe gushika 1938 rimanikwa inyenyeri imwe iri hasi zibiri hejuru ndafite n'ifoto nshobora kurugikira ya Micombero byerekana ko ariko wenyine umukuru w'igihugu hanyuma rero baradihindura zibiri zijya hasi inja hejuru ni intwaro ya Repubulika ya mbere yatumye idarapo ricyubikwa inyenyeri imwe ikaja hejuru zibiri zikaja hasi
none kuri wowe akamaro kuko bikosogwa nakahe kuri identite cyangwa ku ndangamico z'igihugu akamaro gahagaze hehe cyane cyane kuri wewe
ibendera ni ibimenyetso ndangaburundi na Burundi bwacu ni ibintu bisonerwa kuko birarengeye intwaro urashaka kuronka intwaro y'umuntu atwara igihugu imyaka 5-10 urashaka kuronka intwaro nki mugabo ibyo n'Uburundi cyerekana Burundi niko karanga kacu nico cyerekana ko Uburundi ni kujya ikintu no kubwira ngo iki umuntu adakunda nk'Uburundi hanyuma ugasanga idarapo ariko arihonyora abahonyanze Burundi bwose ucuritse idarapo naho ucuritse Burundi ucuritse abarundi bose bava bakagera ibyo ni ibintu bisonerwa n'icyo gituma nsaba ngo bije mu nama mu bwirwa nshingiro ahantu bigumaho nyene kugira ngo bihindugwe ari umurundi wese abwiriza kubwira kavuze nta muntu numwe naho yoba umukuru w'igihugu nta muntu numwe ashaka kwihagira ibendera nta muntu numwe ashaka kwihagira Burundi bwacu nta muntu numwe ashaka kwihagira ibintu ndanga Burundi ibikunda bikunda
akamaro karahari kandi gakomeye cyane
urakoze cyane gose
urakoze cyane mushinga nahe Patrice Ntafatiro mu kiganiro muri isanga tuje ku mirongo ya telefone duhe akaryo n'abanywanyi bijwe rya America duhere kuri Aron urakomeye
yego ndashimba kwe
uduhamagaye uri he Aron
ndi mu gashyoho mu ntara ya Muhinda akavura kariko karago
ni byiza cyane icyumviro cyangwa ikibazo ufite ku kiganiro cy'uyu munsi ni kihe Aron
ego no musi mbanje gushimira umutuneye na mukurikiranye kuva bwambira gitangura yavuze ati aciga kuva kera bamwigishije ntiba kahise ati ntibakamwigishije nkuko nawe yabyiyumvira ibyo nabyumvise abivuga hanyuma cyo n'uno munsi abantu usanze kuri abantu bariko barigisha usanga umengo ntibigisha nuko usanga byari bikenewe kuko nagiye narigeze kwiga cyangwa narize icyo usanga kenshi nk'umwarimu umenga ariko arakwigisha ibintu umenga ariko arikora kugira akorane n'umwanya ari ibintu byinshi twadukeneye nk'ibyo uwo mutumire ariko aratubwiye nyuma ikindi nacyo usanga mu mashuri bariko bariga kahise ko mu bihugu bya byo hanze bya kure aho ndiko navuga aha mu Burundi wacu ugasanga bariko bariga kahise ko mu bihugu bya kure kandi twumva no mu Burundi ufite kahise kabwo bo kwigisha mu mashuri abana b'u Burundi tugakura tuzi kahise ku Burundi ibyo ni ibintu twe tutari dusanzwe tuzi aho rero nka cyansaba nka nyimba leta yo bihindura ikatwigisha na twebwe kahise ku Burundi bw'iwacu hanyuma ngabitse ku ntumbero uno munsi aho yavuze ati ibendera ry'igihugu jewe nayo numva umengo nabyumvise ariko arabivuga niho mbere ariko arabivuga cyane numva umengo kuba izo nyenyeri zohindurwa zokiranuka cyane numva umengo abantu nk'ubu tukiri bato turiko turakura cyane numva umengo ibyo ntacyo bitwaye ntacyo bitumariye ntaka umeke umengo n'ibintu byonyine byo sinzi ko nabivuga cyane numva umengo ntacyo bitwaye kinini abo nkamusaba nk'umushakashatsi uwo mutumire wacu nk'umushakashatsi arabe ashakashatsi ibyo tuma ugwaruka bw'ubu dutera imbere kuko henshi iri kurara bugwaruka usanga ata bintu by'iterambere bitameze neza ariko aravuga ibyo guhindura inyenyeri ngo zimeze nabi ngo zirabuka nuko atwe tukiri basa kuba tutazi na kahise kuburyo nta twumva umengo ntacyo bizatumarira n'ibyo mugize neza
ego ndamukengurukiye aho kubera yabaje ikibazo kandi ibyo avuga nibyo bimwe bimwe icyo nagomba ndamumenyeshe nuko iyo kahise katizwe neza ntuheza ngo utere imbere naho utera imbere usubira inyuma muri icyo gihe ntumva uriko uratera imbere ikivyerekana nuko nk'ubu mvuze nti jewe kahise sinakize neza abangisha wamenga nti bankundisha ikirundi ahubwo bakankundisha iby'iburaya bakankundisha ibyo muri Amerika niyo ni ingorane ikomeye rwose ni ingorane yerekana ko umuntu ataratera imbere baca mwibutsa mu kirundi ngo ukura utabaza ugasaza utamenya kandi udafise se ntamenye ibya sekuru uwo rero akiri muto yibaza ko akahise atacho kamaze abarika arihenda kuko hariyo nk'ibintu bimwe turi muno munsi usanga bifise imizi muri kahise ariko iyo kahise kaba kigishwa neza gusumba hari kubyirinda
harakoze mugenzi wacu Oriane itangishaka n'umutumire wiwe Patrice Ntafatiro ikiganiro cyose mushobora gusubira kucumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya turaza guhana gahindukira ariko kano karirimbo kora Kavestin Amwison kugira ngo twifurize wa Mungu mwiza
Kora bone, 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 kora
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ncuti bakunzi twari kumwe muri kano kanya Diane na Hazu na Fatuma Dimasi Kadala tudasize inyuma na engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma twikurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu muragumiza kuri iyo mirongo nyene mwariko kugira ngo mandanye mwumva Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye ahanje tuzosubiye jo sahindwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.